biggest chick in planet Claus. One of the biggest emperors. Oh, Minecraft to spawn.
Shabta hai tarini.
Shabta hai.
Kazo mtuma wangu jikupira hanko ndakunda kanda magara ganje ni wagariho ija kutwari kore chamawe na wache mayungu ni umukazi wanje ija oriya nuriya hati bagambira ngo katunga yo mucika kashishu umurazare hamwe mukaba hamwe mukaguma muri hamwe nyo mushana nyikiro murajya kantu kamwe ija tahe dorini ni wa magara ganje
shatahe dorini
ija tahe
waiting for you, I just wanna be with you. Ni wa magara ganje, mshana gwanje, mspazi wanje. Let's go home, just wanna audio tonight.
Shans taking over, the chicken club.